Abaroma ikigabane cy'icumi na gatanu. Twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Umuntu wese muri twebwe anezereza umuvukanyi wiwe kugira ngo abone ivyiza akomezwe, kuko na Kristo atinezereje nk'uko handitswe ngo
ibitutsi by'abagutuka vyaguye kuri jewe.
Kuko ivyanditswe kera vyose vyandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ivyanditswe biduhe kwizigira ibizoba. Ariko Imana itanga kwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu agomba, kugira ngo muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo niyose. Nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye kugira ngo Imana ishimishwe. Icyo mvuga nuko Kristo yacitse umukozi w'abahimbugiye ko baca ubugabo wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo, kugira ngo acitse ibyo basogokuruza basezeraniwe, kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo nk'uko handitswe hati,
nicyo gituma nzogutazira mu mahanga ndirimba izina ryawe.
Kandi yongera kuvuga ati,
yemwe banyamahanga nimunezeranwe n'abantu bayo.
Kandi arongera ati,
yemwe banyamahanga mwese nimushime Uhoraho kandi amoko yose amuhimbaze.
Kandi Yesaya nawe yaravuze ati,
hazobaho igishyitsi cya Isayi niwe azohaguruka kuganza amahanga, niwe abanyamahanga bazokwizigira.
Imana itanga ivyizigira ibuzuza umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera, kugira ngo murushirize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa mwemu yera. Bavukanye, nanje nyine ndazi vyanyu ntakekeranya yuko muzuye neza, mwuzuye ubwenge bwose, mushobora no guhanurana. Ariko ndabandikiye hamwe hamwe ndushirije gushira amanga nk'ubibutsa kubw'ubuntu nahawe n'Imana ngo mbe umukozi akora mu gikoni wa Kristo Yesu ku banyamahanga, ntegure iby'ubutumwa bwiza bw'Imana nk'umuherezi kugira ngo abanyamahanga babishikanwe rishimwa ryejejwe na mwemu yera. Nuko mfise ukwirata mu vy'Imana muri Kristo Yesu, sinzotinyuka kuvuga ikintu na kimwe atari cyo nakoreshejwe na Kristo kugira ngo abanyamahanga bagamburuke ampaye amajambo n'ibikorwa n'ubushobozi bw'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'ubushobozi bwa mwemu yera. Ivyo vyatumye nshitse ubutumwa bwa Kristo utanguri Yerusalemu ugakikuza ugashika no muri Iruriko, namanye imigabo yo kuvuga ubutumwa bwiza aho izina rya Kristo ritari bwamenyekane ngo sinubake ku mushinga wubatswe n'uwundi, yamara ngo bimere nk'uko handitswe ngo
abatiganiwe ivyiwe bazobibona kandi abataravyumva bazovyitegereza.
Nico gituma ngiri gisivye akenshi cyo kuzi wanyu. Ariko noneho ntihakinyagukiye muri ibi bihugu kandi uhereye mu myaka myinshi nifuza kuzi wanyu aho nzogira Isipaniya, kuko nizigira kuzoba araba nciyiyo mukamperekeza mukansezera neza njayo ninamara kugabanya inkumbu ndabafitiye. Ariko ubu ndiko ndaje Yerusalemu kugaburira bera, kuko ay'i Makedoniya no muri Akaya bahimbawe no gusororanya ibyo gutabara boro mu bera b'i Yerusalemu. Vyarabahimbaye kandi babafitiye umwenda, kuko namba abanyamahanga basanga ivy'impemu vyabo bafise umwenda wo kubafasha kuvy'umubiri. Ninaheraheza ivyo maze kubashikiriza neza izo mbuto z'ubuntu, nzovayo nci wanyu njisipaniya, kandi ndazi yuko aho nzozira iwanyu nzoza nzanye mugisha wa Kristo wuzuye. Nuko ndabinginga abavukanye kubw'Umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva kuri mwemu, murwanane nanje munsabire Imana nk'iy'Abayudaya batayumvira. Kandi ingaburo yanje ngiye kugabura Yerusalemu ishimwe n'abera, mbona uko nzi wanyu nezerewe. Imana niyabikunda nduhukane namwe. Imana nyina amahoro ibane namwe mwese. Amina.